Uyu munsi rero igipolisi cy'Uburundi cyerekanye umusore kivuga ko ari umusirikare w'u Rwanda watawe muri yombi ari mu bikorwa byo guhungabanya umutekano mu Burundi. Eloge Wirika neza yatwoherereje inkuru.
Igipolisi cyemeza ko uwo munyarwanda yafatiwe ku musozi witwa Rushenya muri komine Giteranyi intara ya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi ku wa mbere w'indwi turiko turarangiza. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko uwo mugabo biboneka ko akiri muto, afite ipete rya caporal kandi akaba akorera mu ikambi ya gisirikare yahitwa Gabiro mu Rwanda. Nyene gufatwa ari yemerera ko ari umusirikare w'u Rwanda koko, mbere akongera ko yize n'akazi ko gukora nka maneko. Cyprien Rucyahintare ariko yivugira ko ari we yishikanye ku nzego z'umutekano z'u Burundi atigaza afatwa.
Bitewe n'ibikorwa bibi mbona leta yacu irimo iragenda ikorera iho umusada bari abantu bashaka gutera igihugu cy'u Burundi. Njye nabitekereje ndangije ndaza ndizana ndangije nza kubivuga. Njye narizanye n'umutima wanjye mwiza.
Uwo mutima mwiza Rucyahintare avuga ntahuriza ko n'umvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye atubwira n'icyari kimuzanye.
Uyu muntu rero ntiyigeze yishikana namba yarafashwe. Mwumvise ko ari n'umuntu azubwenge bwishi cyane azarahindura ibintu nkumbure kuberangira abonye abamenyesha makuru.
Umuvugizi w'igipolisi amenyesha kandi ko Rucyahintare yaramaze kuza mu Burundi zindi nshuro zibiri zose. Irya mbere ngo hari mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze, aho yaraje kwakira bamwe mu basirikare bari bashatse guhika ubutegetsi kugira ngo abajane mu Rwanda. Icyo gihe ngo ntivyakunze kuko inzego z'umutekano zari zarikanuye ibinyene kwagirizwa aravyiyemerera. Inshuro ya kabiri ngo yaje gufasha nk'inderetsi abatera amagrenade mu gisagara cha Bujumbura n'abagira ibitero ku miduga y'abategetsi, aho ngo hari mu kwezi kwa 11. Iki cya kabiri ntibagihuriza ko ahubwo Cyprien Rucyahintare yiyemerera ko yigeze kuja guharura ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi biri mu duce dutandukanye ku mupaka intara ya Kirundi hana n'igihugu cy'u Rwanda. Uwo mugabo yemeza ko yavukiye i Kabare mu gihugu cy'u Buganda akinjira mu gisirikare cy'u Rwanda mu mwaka wa 2011 byamugoye rwose kubwira abamenyeshamakuru abamutwara mu ikambi ya Gabiro ahavuga ko akorera. Cyprien Rucyahintare yemeza kandi ko ikambi yarimo ya Gabiro atariyo yonyine ikorerwamo imyimenyerezo ya gisirikare kandi kwabayigira atari abarundi bonyene.
Harimo abagande abandi bari aho ngaho n'abanyakorea kubera twebwe igisirikare cyacu kigishwa n'abanyakorea. Gusa ko abanyakorea bo bigisha igisirikare bazi ko ari igisirikare cy'u Rwanda, abigishwa harimo abarundi n'abanyarwanda.
Igipolisi cy'u Burundi kivuga ko gihejeje amatohoza kizoca gishikirizwa umusirikare ubutungane hanyuma bumenye ingingo bufata. Umuvugizi w'igipolisi yemeza ko hari abandi banyarwanda benshi bamaze gufatirwa mu Burundi bafite intumbero yo gutembagaza ubutegetsi ariko nta gitigiri yatanze. Haheze igihe leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko ruhaye indara abashaka gutembagaza ubutegetsi nuko yafashije kugira ngo abayigwanya batore urwaruka mu makambi y'impunzi z'abarundi rujanwa kugira imyimenyerezo ya gisirikare ku butaka bw'u Rwanda. Nyene ishyirahamwe ryita impunzi ryo muri Amerika Refugee International ryarashimangiye ibi birego. U Rwanda rwo rwagiriza leta y'u Burundi kwicumbikira interahamwe n'aba FDLR bakozeho nyabwoko muri ico gihugu. Mu minsi heze ubutegetsi bw'u Rwanda bwamiriye kure ivyo bwagirizwa n'u Burundi buca busaba honi gukura impunzi z'abarundi mu Rwanda kugira ngo impari zihari zihere. Abona na Ban Ki-moon mu kwezi guheze president Nkurunziza yasavye umunyamabanga mukuru wa honi gufasha kugira ngo ico yise umubano mubi w'u Rwanda uhagarare. Eloge Wirika neza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Naho abapolisi n'abasirikare b'u Burundi bari mu bikorwa byo guhiga abantu bafite intwaro muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi. Abanyagihugu ariko bavuga yuko muri ibyo bikorwa inzego z'umutekano zibahohotera. Fidelite ishatse araduha ibindi bisobanuro.
Kuva mu mpera z'umwaka uheze 2015 gushika no mango, komine Mugamba iri mu makomine ahagati mu gihugu cy'u Burundi akunda kurangwa n'umutekano muke, haba ku masasu akunda kumvikana muri ako gace abantu bicwa hamwe nabibwa. Kuva ku munsi wa kane tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu muri komine igipolisi n'igisirikare bari mu gikorwa cyo guhiga abantu bitwaje ibigwanisho bivugwa ko ari bo badurumbanya ku karere. Kuri uwo munsi wa kane mbere hariho n'abafashwe babiri bongera baje kwerekana inkoho zabo aho bari bazinyegeje. Yama rero muri cyo gikorwa polisi bari kubarakora cyo guhiga abantu bitwaje ibigwanisho hariho n'igihugu bamwe bavuga yuko bagwa mu mporo mu gohote rw'abazwa abagwanyi kandi bavuga ko batabazi. Uyu mugabo w'imyaka 50 irenga amenyesha ko abapolisi bamuhoteye bamuhora ubusa.
Polisi bakikije urugo okay, baraza barasaka ibigwanisho nta kintu kimwe batoye. Baca bagomba gutwara umwana wiwanje yiga mu mwaka w'icyenda. Livre Magene uwo mwana agiraje ku ishuri yarasanzwe afite ikibazo akora yiga mu mwaka w'icyenda. Baca bambwira ngo ngo hano baca barantwara muri umuna wacu badushira ahantu baradukubita baranatuboha barankubise naha mu rubavu atonekera cyane ku maboko hose ubwongo hose ankwita amabutini. Acha azumusirikare avuga atabantu nimusore kwakubita ati kuko naci mubagiriza kandi ntimusubiye kubabura bamuna kureka kutubora
umutamasanzwe rumudandaza mu byo dandaza hari mwifu avuga ko yahowe ko yobagaburira abo bagwanye
bavuga ngo nimvuga abagwanye nanje ntabazi abo bagwanye nta numwe ndabona kandi ntabonzi ngo nimvuga abagwanye aho bari
ngo kubera mbi nyagasasa ngo nabanda bahe ngwifu
umva bakwagiza ko shaka kuba bagwanye ba ri wagaburira
ngo yego nabanda bahinjya ngo nabanda bazi nanje ntabonzi
no havuye kuga bigenze rutse
asha ivyo sino wimenya prema nage bona bampamagara ngo nusoke
hari wundi mugabo afite imyaka ya 25 na 30 nawe nyina avuga ko yahohotewe uyo mugabo akora mu rugo rwafatiwemo umwe muri abantu babiri bitwaje ibigwanisho umubiri we cyane ku mugongo huzuye imera gw'inkoni
mvyutse ngiye kugira ngo nkinjure mu irembo n'ugoro rimyogarira igipolisi kikikuje urugo basha barambwira ati ntusubire inyuma umupolisi wambara cyaba yasembye turashikirana acakora ngaha mu mufuko twa telefone n'amahera amajana y'ibingorongo turayanyaranira umupolisi mugenzi we acaza afise inkoni ngufiya niho yacampera mu mugongo akubita niho bace bati ubikinda ngaha abapolisi batatu nibo bankubita nubitsinda ndavuga nti mana wo mwijoro naho mfuye ibi bintu ntabwo ndabizi vuga abagwanye ufise ngaha ndavuga nti inzu ngiyi nayisiganwe na boss nimwinjire murabe ndabugururira hose
abapolisi bahavuye bafata muri ugo rugo umwe muri abantu bitwaje ibigwanisho uyu mukozi avuga ko witwaje ibigwanisho yaramaze kuharara ijo rimwe gusa kandi ko yamwakiriye azi ko ari umukozi nkawe aje kumufasha ibikorwa byongeye na nyine gufatwa yarabisuye mu kuvuga ko uyu mukozi atacabizi ko yamahica buje kwa hotegwa
we nyene acarabivuga aravuga ati uyu muhungu naho mu mwica azize ubusa kuko jewe twararanyira ijoro nyene rimwe ntazuwondiwe jewe nubundi sinegeze nde kugwa muri uwo mwanya komanda acavuga ati wewe ta ntashe mugenzi ucavuga ati ntava nga mu nyuma niho komanda acavuga ati ma telefone nakaranga muntu uyu muhungu wewe ko atacyo tugusanganye atabatacyo tugufatanye ati subira inyuma sinje yabangombwa nzo gutumako
uyu mugabo yasinzikarijwe ubuzima ati byari kuba byiza ko igipolisi gihera kumatohoza hagwera kumusinzikayiza ubuzima
mbabazwa nuko nahohotewe kandi atakino kimwe bamfatanye kandi atakino kimwe basanze muri iyo nzu basambuye byose
urongo igipolisi mu ntera buri Laurence ngiyumva tumurondeye yatubwiye ko ataburenganzira byo gutanga amakuru kora ko mu gipolisi yasanzwe hari inzego zibijejwe ariko yavuze ko mucegeranyo afise ibyo byahohotewe atabirimwo kandi ko bamwe byo bari byo abikoze bohanwa n'amategeko ahine muri yo komine ya Mugamba kuri wa gatanu abantu bane barafashwe n'igipolisi umwe muri yo n'umukuru mutumba mubira yitwa niyo nkuru modisi batazira singoye tubibutse kuri uwo mutumba mubira ariho hafatiwe abantu babiri bitwaje ibigwanisho ku munsi wa kane tariki 10 muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi Fidelite yishatse juri ya Amerika.